Niyenerera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Ikaze mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 27 munyonyo tuza guca ijya nino ingingo zafashwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura kwa gatanu heze. Iki kiganiro mugishigizwa na Francine Kanyange inoso kubw'Imana ni wari mu buhinga bw'ivyuma.
Ubu rugwaruka wubu fise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya 250 738 920 520.
Inyuma y'inama yagiranye n'abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane mu gisagara cha Bujumbura, urongo icha gisagara Fredi Mbonima yaravuze ingingo 10 zafashwe. Muri izo ngingo harimo ijanye n'amasaha bunywero bw'inzoga bugururirako nayo bugarirako, ijanye n'amakomite y'umutekano hamwe no kubuza abadandaza amayunite ya telefone munsi y'imitaka ku mabarabara. Urongoye gisagara cha Bujumbura agasigura ko hari ingingo zafashwe mu ntumbero yo kubungabunga itunga ry'imiryango. Kurikira Fredi Mbonima atubwire zimwe muri izo ngingo.
Gutunganya gushasha ya makomite nyabune, komite mixte de securite, gusuzuma ajya amakaye y'ingo ko bose bayafise, abatayafise bakayarondera, kugwanya bimwe biboneka za nzoga zitemewe n'amategeko, hamwe no gusambura amarigara, hamwe barabira amasinema ateye isoni no muri bwa buzu buberamwo ibiteye isoni, gushira amatara abiri ku ngo habone kugira umwasi cyangwa umugizi wa nabi ntagire icyo akora yitwaje yuko atabona. Dusabye yuko isima ya buseko idandazwa ku giciro kizwi cy'2,400,000. Imitaka yose iri mu gisagara badandarizamwo amayinite irahagaritswe mu gisagara cyose. Urudandazwa rwo mu mabarabara rw'urujya n'uruza commerce ambira bahagaritswe muri komine ya Mukaza. Ububare rudandaza inzoga bwemerewe kugurura ku isaha 11 z'umuhingamo gushika isaha 3 z'ijoro ku minsi y'imirimo, hanyuma ku minsi akazi kaba kariho ububare buzokugurura isaha 7 y'umurango gushika izo saha 3 z'ijoro.
Ugaruka izo ngingo muzakira gute mukanya ijambo ni rwanyu.
Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatumiye ushiraho rishimye uri babarire wongere uyumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu.
Bertrand ari mu Burundi ati inyuma y'izo ngingo hinyegejemo ishaka ryo gutoteza abarundi bamwe bamwe.
Mujewe intumbero ndabiha nuko kuko kugira ngo babuze abantu babashire mu bukene cyane kubera babonye yuko abantu mu Burundi bari kubaryungunganya bakora n'ibindi. Ibyo rero bifashitanya nabigeze amashirahamwe yigenga kuko barabonye yuko ari abandi bantu bari kubaronga amahera bakabona ko nabo babimye ubuzi, kuko turamenyereye yuko ubuzi bw'ubu busigaye butangwa kukimenyanya. Turazi neza yuko natarimwe uwo mugambwe atakazi bagenda bamuhaye. Ubu mukuru w'umugambwe niwe yangaja agombe habe mu buganga mu bwigisha mu biki asha adaciye muri permanence, nta muntu umwe akironka akazi, ari naco gituma batamuntu baciyihendako kandi ndabifatanya n'ibyo ku mayinite. Ni ukuri ingorane n'akamaramaza mu Burundi. Sinzi umuntu yavuze umwe ati mu Burundi bisa n'abantu babiri bari bafise ingazi bariko barurira ku nzu, umwe arurira amaze gushika hejuru agufatira uwo wundi, uwo wundi yarayimufatiye amushika hejuru nawe ngo aca muvakira amaze gushika hejuru nawe yaciye ahubwo akwimuvakira yaciye ayimwaka aca arayiduza kugira ngo umuntu nawe agume hasi urumva nabo turabamenyere none beshi niba hari bakenye nitubiye mugari yo kwera wawe ntibatunze nakigomba rero ko abandi nabo iyo ngazi baciye ko nabo boyicako ndyo bintu nakamara maza mugabirwa bararirimba mu mashuri barashize ikintu bita formation patriotique y'imene none iyo patria mu rudora pati ivuye kubona abantu badakunda abantu kikijanye na komite y'umutekano bega ubirwa baraduhenda ngo imigambwe yose ngo nibatange kwa muri komite cyose dose kirite cyendi ibuka igihe kimwe twarige barigeze gutumako turagenda mu nama baratubwira data ngo tugiye mu komite y'umutekano muga bwakeye kabiri twumva bagiye gufata umuntu bagaca biyombora bariko babigira kubera bagomba yuko berekane bahuma amasa makungu bavuge yuko ibyo bintu no munsi nimba bafashe umuntu bakamukubita bace baza kubyegeka kuri twese jewe yo mvugwaruka ikintu no vuga nuko nsavye bene wacu aho bari hose nukuri nibazi buzimu bajibuntu baraba abantu babakunda mu Burundi hanyuma abantu bakunda igihugu aho nabandi bacanga barabe abari ko barategura kazoza kugwaruka kuko ibyo byose ruko biraba ejo bazobibazwa
gi nawe nyene ari i Burundi abona ko muri zo ngingo harimo nziza n'izindi nazo ngo umukuru w'igisagara yazifashe zitamuraba
ndaziraba mbona zisana nziza nacho zibaye uretse ko mugabo ravye ikintu zafashwe ingere zoshyirwa mu ngiro harimo zimwe zafashwe ukabona yuko ubitari zijejwe umukuru w'igisagara cha Bujumbura aho ni nk'akarorero ibijanye n'isima ibijanye n'isima muri buceko byiza cyane mugabo siwe vyaraba ico cari kibazo kiraba mushikanje bwo budandaje nibwo bwamenye uwo butuma gukurikirana ibyo bintu no kubishyira habona aho ndazimbiza nkavuga ibijanye na komite mixte de sécurité cyo cyose cari kiza cyane ariko amakenga dufise no kuzosanga biko bikogwa n'abasivile kandi tazaje kuba bijejwe gukogwa ninze ngo cyaje umutekano n'igisirikare hamwe n'igipolisi kubijanye n'udukaye twabaraje abantu mu miryango be n'ibindi ibyo byose ni byiza cyane mugende mizoshyirwa mu ngiro ikintu cyo kizigara ari kibazo ariko ntawo bidehani ni ngoze cyane kukijyanye n'abadandariza ngo amayete mu mitaka ingingo jenga asindashyigikiye n'imbi cyane kubera baba ariko barondera ubuzima kandi udandarije mu mutaka kumuranga izuba riva aba yahungabanije umutekano keretse baze ko babwira bakagira ibanza bakadandariza ngo bakabereka abandi baza kudandariza mugapana kuvuga ngo abadandarije ngo mu mutaka none uwo gizigura ko uwo dandaza atari mu mutaka rero atakibazo amasaha y'amabare ayo masaha y'amabare nayo bashyizeho isaha zitatu ni kare cyane bizotuma abantu bafise ububare batunguka batabona icyinjiye usange ububare rero bwari butunze imiryango myinshi hari imiryango iriko irabura ikifungura irabura ingene ibaho irabura ingene isomesha abana kubera ububare bwo hariho ububare butunze imiryango myinshi cyane rwose
tugume mu Burundi Clark abona ko ingingo zimwe muzafashwe ziza n'ubukene mu miryango aho kuyiteza imbere
njyewe ndavuga ingingo zose mbona yuko zije gukandamiza umunyagihugu muto muto ugiye kuyaba n'abantu bahora badandariza amayinite mu mitaka bigezaye ku kashi na rimikashi bari abanyeshuri basohotse za kaminuza babuze icyo bakora bagaca babona ukuntu bokwiyongonganya kugira babandane baronka ukuntu boba ugiye kuraba bijyaye vy'amakaye yo mu ngo nabyo ahanini nk'abantu babaha mu gisagara burya ni bake arimbukira zaho benshi bava ruguru bafite imiryango ruguru hari abaza kwivuza hari ababa baje mu manza urumva uyu muntu umubyeyi wiwe azoza bace bamufata ajye mu manza ajye kwivuza bace bamuta mu gasho ngo yaje guhungabanya umutekano ibyo ku bubare byose navuga yuko mubisanzwe mu gihe bavuga yuko umutekano ukwiye simbona yuko nk'amasaha ya saa tatu z'ijoro ko ari amasaha yoba ageze yo kugara aya n'imiburiburi nka saa tanu z'ijoro na mitende rero ngewe ku bwanjye mbona yuko izo ngingo ari izo gukandagiza umunyagihugu muto muto
na Roxane ari mu Burundi wowe wabona ko izo ngingo zishobora kugira akamaro ku mutekano w'u Burundi
ikindiringo bafashe ni kuri gregerisha tifashije cyenda bona ko disise ikimazi ariko ntibareka kwirwa barisha abantu ngo nushitse ingo zafashwe abanamba abantu bo barishwa kandi bakishwa ku mugaragaro ibyo baripfa ariko nibaza ko bitaba bivuye kw'ibi bintu mbona bafashe ngaha aya n'ubwicanyi busanzwe buri mu Burundi ibi naho babigize ko birafasha ariko ndabye nko mu bya politiki nabyo ubwicanyi burahari burahari kandi burahari naho batazaba bari ngaho mu kabare nibaza uzasanga ku muhani we wakisha ntabyobura ntibazobura ariko izi ngingo nibaza ko zize zigira ikimazi zizogira
bibona ivyo uvuga turavyumva hari ivyo ukora ukaba wihinyuza hari n'ivyo uvuga vye bigaduca umutima munye politike abarira munye politike abarira
ikiganiro ndafise ijambo kibandaniriza mu Rwanda Vanessa ati ntaciza abafashe izo ngingo bashakira abo ziraba
kenshi na kenshi burya ubudi abantu nk'akarorero nk'ahantu badadaza amayinite badandaza ry'amayinite kugira ngo baronke ukungenera beshaho imiryango yabo ubwo bubaye buza kugira ngo baronke icyo bakora bateze imbere igihugu bateze imbere n'umuryango wabo naye nimba byugaye igihugu kidoshika he premièrement igihugu kigirwe n'abandi n'abanyagihugu abanyagihugu nimba badateye imbere n'igihugu ntikizoteye imbere bakigira kabiri nimba afashe iyo ngingo yo gushyiraho amasaha yo kugara hakiri kare birikana ko umutekano mu gihugu utuzuye udasesuye kandi yirwa avuga yuko umutekano ari wose njye nibaza yuko iyo ngingo yo ihagarika akereka abanyagihugu bakabandanya imirimo yabo kuko niba beshejeho kandi ni nayo izoteza imbere igihugu
dusubire mu Burundi Kate avuga ko harimo ingingo ziza gusubiza inyuma abanyagisagara bari basanzwe mu buzima butoroshe
cyangwa gwaruka izo ngingo kuri gisagara yara yafashe ndadusubiza inyuma ubuzima bw'abanyagihugu butari busanzwe bunameze neza kandi ingingo ziri zikamera mu coze igipolisi n'abajejwe nta mu gutoteza no mu kwakira iturire abanyagihugu ndabaho turorero namwe ubu baravuga ko uzo baranje umuntu atanditswe mu ikaye bazofatwa nk'abanje guhungabanya umutekano fata umuntu azobaje mu ijoro umuntu ubwira umwandike mu ikaye umukuru baranateze gusinyira mushobodoka yateye gusinyira shavururu n'agacatera rw'ikashi abo bantu bose uzobaronka gute muri iryo joro kandi tuzi ko kugira bagusinyire shavururu yateye gusinyira utanze gutanga amahera y'amatora ibihumbi bibiri n'ubwira umutore nawe nyine abanza kwanza kwaka ngo musorore ibyo byose n'ingorane bariko baratera mu banyagihugu ejo baca bazinduka abapolisi tufashe amarubeli udafise amahera ubaha urumva uzohagwa ntamaca kureka mu mpimba ibyo byubari nabyo ariko bakamira mu coze abasanzwe bafise agatima kabi ko gutoteza abanyagihugu nk'urwo rudandazwa rwo kwibarabara rwari rutunze benshi bari abanyeshuri biga muri kaminuza iyihiye ishuri bashobora kwiga no kubaho batunzwe n'urwo rudandazwa rwo mu mitaka murumva nabyo nyine banavyibuka ubu ntibabona iyo bazoza tukabona ko ari ingingo zerekana ubwoba gusa leta ifise n'abarongoye igisagara ko hamaze iminsi hari imikwabo muri aya makaritiye yagize imyiyerekano ko n'ubugese nta muntu akigoheka ubwo abagwanya ibinyegeje mu makaritiye byose n'ibintu baza kugira ngo batwambike iceyi baronka badukubona mu kuturenganya
Jean Marie ari muri Uganda ati abafashe izo ngingo ntibatahura neza ibyo abarundi canke abanyagisagara bakeneye
biratangaje kugira ngo aho ibindi bihugu no munsi biriko birondera gukora ijoro n'umurango kugira bitere imbere mugacwebwe n'amasaha make twahora dukoramwo bakaba bageza aho baza kuyagabanya mbega none abarundi bazobaho gute mu gihe bidakunda ko bashobora gufata umwanya ukwiye ngo bashobore gukoresha ingufu zabo kugira ngo barondere ubuzima
ivi iye bakwiye kubiraba neza kuko mu gihe babona bobo ko kumwanya kumwanya kukwezi kukwezi amafaranga yabo nabwo yoguma yicariye kukwezi kukwezi cyangwa kumwanya kumwanya ro nkakura amafaranga kuko afite uburenganzira bwo guhembwa cyangwa kuyakura mu manyagihugu uko ashatse bazirikane neza ko abanyagihugu nabo bategerezwa kubeshwaho n'inguvu zabo eske none mwiki gihe aca heza akavuga ko ari umurongozi w'igisagara amari iki igihugu nico gituma nashaka gusaba nk'ukwaruka gu Burundi ababa barongoye bari mu mabanga atandukanye nibatahure neza bazirikane ikintu gishobora gutuma igihugu kibamwe amahoro igihugu gitekana si gushinga aya makomite nk'uko bari ko barabigira cyane gufata ingingo nkizi nyabuna nuko bagerageza uburyo bwose kugira ngo abarundi bicarane baganire baganire atakwinubana gutyo hafatwa ingingo zumvikanwe ko na bose gutyo umutekano wo nyene uzoheza wigaragaza umurundi wese azoheza yicungera umutekano ahabari kandi kunyungu z'igihugu muri rusangi rero sinumva yuko gufata ingingo nkizi ari byo ibibaza ko byotuma igihugu kibamwe amahoro birengagiza ukuri bakaza gufata ibintu bidataho bihuriye na gato n'ivyotuma igihugu gitekana rero twe nk'ugwaruka gu Burundi turashaka gusaba yuko aba barongozi ibyo baba bari ko barakora bazirikana neza yuko igihugu gikeneye gutera imbere abakibamwe bakeneye kubaho bakumva ko bishira bakizana none ni gute mu gihe uburongozi buba bumeze gutyo buheza bukabwira abanyagihugu ko bubakunda buheza bukabwira igihugu ko ari base Barundi n'ibindi mu gihe badashobora kwitaho ngo babone neza iby'igihugu gikeneye babone neza iby'abarundi bakeneye byo hiteka igihugu muri rusangi ibigahiteka nabo barongozi
pasi ari muri Kenya na wati izo ngingo nane zazizozanira abanyagisagara atari kubasubiza inyuma
akuntu byumvikana yuko abo ari bazaza gufunga umutekano kandi igipolisi gihari cyane zo gusaza birimo akarenganye cyangwa ugatanga ibihanzi kandi nkuru kibyo mu muhatari je no ko kwibutse cyagashe umutekano ukarabwa n'abandi babigeze kandi bafite uburenganzira kandi abo bandi bakoze ibyo twebwe kene kandi bagatambira nk'uko usanga ari kamera ya kodingi iyo hotel abantu ugasanga nibyo n'ubundi baje gukwizeza uzagibashe kurya byagira n'abanyagihugu mu gihe atatamye ukuri ibyo biragaragara ko ufite umutekano hari mu gihugu kubera iyo barinda bavuga ati isahani itakakijwe mu bihugu byose n'ibihugu bituranye cyangwa byakorera kure nta hantu na hamwe ayo mategeko kuyarya ngo we gusa byari kugusa ikizwi barakonorwa mu ijoro bakaraba igipolisi cumi baraba barakivugiriza n'uruza kikaraba abariko barakora yuko bugize byangombwa bataba baborewe atari abasuma ibintu nk'ibyo ariko ibyo nk'ayo majambo yashikirije aboneka ko neza atamutekano
duherereze kuri Mateo ari mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania ati abategetsi b'igisagara cya Bujumbura nibemere ko atamutekano uriho kuko nicyo cyatumye bafata izo ngingo
twebwe duherutse kubona amatangazo no kwiyumvira ko baravye ko inamushinga amateka iherutse kuzunguruka igihugu cyose igatanga raporo y'uko umutekano ari wose igenda kwinjira mu gihugu none izo ngingo umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko arafata nk'iz'ibihugu biri mu ntambara zivuye hehe gufatira ibihano abantu nk'igihugu kiri mu ntambara ahubwo ibintu bicuriki bwo kwicuriki ingingo zose zifatwa ngo nizerekeye umutekano bicuriki ahubwo twebwe tubona ko ari urupfu n'imfane tubona ko vyama bijyana jewe ahanje niba bareke abanyagihugu ibidegenze uri demokarasi umuntu wese arishiye akizana agakora ivyiwe mu mwidegenze atawumuzibira atawumufata none nk'abo bariko bafatirwa ibihano n'abantu bakora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu kandi bakariha n'amakuru muri leta none bizoca bigenda gute twebwe ku mbono y'iwacu tubona ko ari za ngingo zigahotorwa ikindi nacyo ntituzi ko ari ikintu bariko bariyotsa ubwo ntituzi ko ari ikintu bariko bariyotsa ku by'umutekano utubona ko byabonaniye intwaro ya Nkurunziza ihaye ijya ku musozi nicyo gitwara ibintu bigoye bayangarana bakora ibintu bitagira umutwe n'inzira
mbabarira yewe ndibuka iminsi waza nkiri muto
chane uza kuya mamaza wazutwe merera siza dusa yamare ukashite euri chaye e ukashite euri chaye mipanga ni migano vigichi twinandu
aha ninaho tugarukirije ikiganiro cashimikiye ku ngingo 10 zerutse gufatwa n'urongoye igisagara cha Bujumbura abatari bake mu bavuze mu kiganiro babona ko izo ngingo atakinini zizofasha abanyagisagara naho hari ababona ko zishobora gufasha mu mutekano w'abanyagisagara cha Bujumbura hari n'abasabye ko zimwe muri izo zokugwaho niyo kugara ubunywero isaha zitatu hamwe niyo kubuza abadandariza munsi y'imitaka gukora ndakengurukiye mwese mwatwumvirije nongera ndabifuriza kururanirwa mwari kumwe na Francine Kanyange kuri micro na Innocent Kubwimana mu buhinga bw'ibyuma naho ku munsi wa gatatu
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo